Baramukije mwebwe mwese bakunze ibiganiro vya radio isanganiro ndabaye nikaze murano makuru avugwa mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira ugwaruka ruronka kazi ko kwimenyereza biciye mu kigo wa Beijing ngo nirukugereranije n'urwa gwasabye ako kazi aya kabara makenge yashikirijwe na bamwe mu bashinga amateka igihe umushikiranganje je ugwaruka yari umutumire mu namashinga amateka kuri uyu wa mbere hari imbeba zibangamiye ibitegwa by'umuceri n'ibigori mu ntara ya Kibitoke mu buyobozi bw'ubulimi n'ubworozi muri iyo ntara bagasaba kuzitega canke gukoresha imiti yozica tubafitiye na bucana yandi yamagara y'abantu kubijyanye n'indwara y'ibigoga ariyo scarlatine mu rurimi rw'igifaransa aya nayandi ni mukanya François Kimana ni mu buhinga bw'ivyuma Festine butwe nije ngenda bashikirize no ngiye kuba ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa imisi 8 rarumanya bamenyesha makuru bane n'umudereva wabo bose bakoreye ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza mu gatondo ko kuri wa mbere umwe muri bo yarumvirijwe n'umushikiriza manza wa paraki ya Bubanza kucyabagirizwa ko baba baragize uruhara mu guhungabanya umutekano w'igihugu mu nyuma yaho barasubijwe mu ibohero rikuru rya Bubanza amashyirahamwe mpuzamakungu Reporters Sans Frontières hamwe na Human Rights Watch akaba yiyamirije gufungwa agasaba hubwo akaba bamenyesha makuru borekugwa Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpozenzi Egide Harerimana n'umushoferi Adolphe Masabarakiza bakaba bahagaritswe kuwa 2022 kuno kwezi muri komine Musigati igihe bariko barondera makuru kubijyanye n'umutekano muke warangwa muri ako karere. Bamwe mu bashinga amateka baratewe amakenga kubijyanye n'akazi ko kwimenyereza gahago gwaruka biciye mu kigo wa Beje na cyane cyane kigitigiri cy'abaronka kiri hasi ugereranije n'abasaba yishura ku bibazo by'abashinga amateka kuri uyu wa mbere umushikiranganje Eveline Buto yagiye gwaruka yashikirije kibitigiri by'abaronswa ko kazi ko kwimenyereza bakora mu kiringo cy'ameza 4 bishika ku majana 3,026 gusa ku mwaka gasaba ahubwo batowe n'abanyagihugu gufasha kugira ico gikogwa cyo gitigiri cyiyongere Marie Claire Kazeneza
nta kuntu byoshoboka iki gitigiri kumboreka kanduzwa
abo ni bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ajanye n'akazi ko kwimenyereza gahabwa urwaruka biciye mu kigo wa Beje kiri mu bushikiranganje bw'urwaruka Denis Karera wabona ko igitigiri c'abaronka ko kazi ko kwimenyereza kiri ku rugero rwo hasi cyane
buri mwaka murarondera amastage urwaruka wababa ibihumbi bibiri ariko uza gusanga ari bake cyane ufatiye urwaruka rwarufyifuza bagwarahejeje amashuri nagomba kubaza ndega nta kuntu byoshoboka iki gitigiri kumboreka kanduzwa
umushinga amateka speciose chimpaye waribaza ukuntu ubwo bushikiranganje bukorana n'abatanga kazi kuko vyagaragaye kugogwaruka ruba gwimenyereje rudashigwa imbere
ndega umushikiranganje yotubwira kitere doshwa yurwo rwaruka baza guha experience hanyuma ikindi nkaba nifuza kandi yuko byo badecentralize nagomba kubaza ukuntu bakorana n'ubushikiranganje cyangwa n'abandi bantu batanga akazi na cyane cyane kugira ngo bapigire byabo bana bahaye experience
kuri ayo makenga yabo batowe n'abanyagihugu umushikiranganje Eveline Butoyi abasaba ahubwo guterera kugira ico gitigiri ciyongere kuko nabo nyene babifisemo uruhara
duha kugwaruka rungana n'amajana 3,026 ku mwaka mwumva rero ko ari hamwe abasangira ubusa bitana ibisuma dukorana n'intwaro dukorana n'ababura matari n'abamustanteri namwe nimufate amajana 3,026 mugabure n'intara zose n'abantu bake cyane aha rero dushaka tubasa mwebwe nk'abashyize imbere mudufashe icyo gitigiriri kiduzwe kuko mwazi ko iby'amafaranga ni mwebwe muha uburenganzira leta kugira ngo ibishire mu ngiro niyo mwasubiramo itegeko rigenga amahera leta ikoresha muze mutwonge dushikire kuri icyo gitigiri cy'ibihumbi bibiri na twese twifuza ukarenza no ngaho
ubwo gwaruka ruronswa akazi ko kwimenyereza rufashijwe n'ubushikiranganji bubajejwe ruronswa amafaranga 60,000 ku kwezi bakagakora mu kiringo c'ameza ne gusa nk'uko vyasigwe n'umushikiranganji Eveline Butoyi aho ariko yishura ibibazo by'abashinga amateka kuri uyu wa mbere
Marie Claire Kazenezura kenuye ne umuryango muri imvi Jean Berkimasa ya Kizimana uri yamiriza isubirwamo y'indirimbo yanditswe n'uwo muhisi nyene igasubirwamo no muri imvi Rich Florian Kalimunda azwi nka Airflow mwikete ryawo basabwa muri imvi hamwe nabandi bo basubiramo y'indirimbo guhagarika kuyivuza eka mbere no kuyifuta ku buhinga nguruka na bumenyi wo muryango umenyesha ko inyuma y'ukwezi bitarakogwa bazoca bitura ubutungane nayo ku ruhande rw'umuririmbyi Airflow yagirizwa gusubiramo iyo ndirimbo bidaciye mu mategeko arahakana ibyo yagirizwa akavuga ko ahubwo uruhusha afise yaruhawe n'ishyirahamwe ry'abaririmbyi Amicale des Musiciens tumukurikire kuri mikoro ya Isine bariko
uruhusha ndarufise naraciye muri Amicale naraganiriye na eco member sisi resi yuko nafuganye na memba iko kashe ya mikazo zilisa naache muri nzira muri voie normale kusha muri ya mikazo parce ni amikazo niye du represent le president d'amikazo niye papa wacho atanke artiste na kutendi seko negerezwa kucha muri kuri famille pour avoir la permission si c'était le cas j'allais lesher déjà au PDE niyo fata decision est-ce que la chanson est enregistrée kuri OBD ça je sais pas ego vuba zoza iburundi ni tayari kuvugana na famille tuchere hasi fata decision mugao avant tout bakure kwanzigia ya publication
nayo mwishyirahamwe rihurikiyemo abaririmbyi mu Burundi bavuga ko imbere y'uko umuririmbyi asubiramo indirimbo yakozwe n'uwundi muntu abanza kubimusaba canke akabisaba mu muryango Kwizera Freddy arongoye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi agatera kama abandi baririmbyi kwirinda gusubiramo indirimbo z'abandi batabisavye yishyuye kuri telefone ya Jean-Marie Mayunga
twaratangaye kubona ko hari Amicale yamuhaye uruhushya cyangwa tubibonye ubu aje twari tuzi twari tuzi yuko yagiye kuri famille bakavugana hama bakamuruhusha kuriko bimeze ngo uburenganzira bwa famille ni asuburenganzira bwo gusaba ko iyo ndirimbo yohagarikwa ku maradiyo n'ubye yikoze akayikura kuri YouTube n'uburenganzira bwa famille mugabo twasaba yuko bo bakavugana bakaraba ingene icyo kibazo bagikemura arabuze kuganira twebwe icyo kibazo tumaze gucumba icyo twagumye duhanura twagumye duhanura yuko cyara bakavugana ahama bakagitoye umuntu amategeko iyo indirimbo y'umuntu ushaka kwisubiramo utegereza kurondera nyenye ubwo ruririmbo tudabo kamuhundira mukavugana akagumye inganzira bwo gusubira mu ndirimbo yiwe kana kwandikira ama ugahezwa ugasubira mu iyo ndirimbo akajya kuyipresenta muri OBDA ukerekana ko bagwaye uruhusha kugira ngo mu nyuma ntanduke ibibazo bitandukanye nashaka gusaba abanyamakuru yuko nabo nyene bogerageza bagafasha kugira ngo bumvishe abaririmbyi ayo mategeko ajyanye n'ibyo mukumva isanzwe hariho ikintu cyegeranijwe na OBDA saba bamenye amategeko n'amadura yabo bamenye n'amadura y'abandi kale rero te yakama baririmbyi yuko bogerageza gukurikiza amategeko ushaka gusubira indirimbo y'abandi kuyisubiramo yobanza agatumbera famille cyangwa agatumbera nyene ururirimbo kugira ngo bamuhe uruhusha ashobore gusubiramo ururirimbo
isanganiro inami sumbi ngimba
kuri radio isanganiro makuru arabandanya ibitegwa by'umuceri ibigori birarembejwe n'imbeba ziyadukije muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke umuyobozi w'ibiro bijeje ibidukikije ubulimi n'ubworozi muri iyo ntara asaba abarimyi kuzitega canke bakegera abafundi b'indimo babereka imiti ishobora kwikizo mbeba inkuru ya Alex Ndayiragije
Abitego vy'igori bibangamiwe cyane n'izo mbeba ni ku mabarabara y'icenda 11 yacibitoki muri komine Rugombo umuceri nawo ubangamiwe nka hose mu mirima yo muri komine ya Rugombo izo mbeba rero kubijanya n'ibigori zibijya bitanguye kumera hamwe akaba bikambere gatanguye kuboneka umuceri nawo izo mbeba zibujya hamwe ugiye kwera zigaca ziwiraramwo abarimye umuceri bamenyesha ko hari gihe zibatekeza zikisasira nk'igice kitari gito cy'umuceri kandi ngo ziragoye no gutega Umuyobozi w'ibiro bijeje bidukikije uburimye n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke Nyabenda Beatrice asaba arimye gutega izo mbeba kuko atabundi buhinga bwo kuzituza aho rero kanabasaba ko bo kwegera abafundi b'indimo kugira babarangire imiti yo kuzitega mu Cibitoke Alex Ndayiragije Radio Isanganiro
Alex Ndayiragije tugukengurukire tuve mu ntara ya Cibitoke dukubitire mu ntara ya Mwaro ahamaze arenga 20 yasambutse mu mvura nyinshi rimwe n'igihuhusi yaguye ku muhinga mu buyu wa mbere ku musozi Nkundusi muri zone Makamba muri komine Rusaka y'intara ya Mwaro ibitegwa by'ubwoko butandukanye navyo bikaba byarononywe n'iyo mvura abantu amazu yabo yabomotse muri iyo mvura ubu bakaba basembereye kuba banyi n'abanyagihugu bo kuri uyo musozi co kimwe n'abajejwe intwaro muri iyo zone ya Makamba basaba bagira neza babishoboye kugira icyo bakoze kugira ngo bagarukire kubora abo bantu ngo kuko bashobora kubangamirwa n'inzara kuba hakira amafrodi bituriri hamwe n'ubuhinga bwa none bakoresha ariko butaratera imbere ngo nizibwe mu ntamba miziki go obere gitoza amatagisi n'amakoli gituma bitarangura neza imirimo yabo ya misi yose mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri mu kwitegurira guhimbaza imyaka 10 ico kigo kibayeho kumwe no gutegura guhimbaza umunsi w'umutanga koli umuyobozi mukuru w'ico kigo Dasi Niyonzima yamenyesheje ko nk'amatagisi n'amakoli cegeranya guma yiyongera umwaka ku mwaka kubice birenga 9% inkuru ya Obani yo nkuru
Umuyobozi mukuru w'ikigo OBR amenyesha ko kuva ico kigo gishinzwe kije gusubirira igisata bita duane hari byinshi byahindutse muri ivyo ko harimwo ukwiyongera kw'amakori n'amatagisi atozwa
biba yakarusha kamwe cyane abonye ko amakori yatozwa mu 2019 2010 yababaye miliyari 3 mu ngubu twa tugeze ku miliyari zishika 900 ndo bahakarurero muri amezi 3 yonyine aheze tumaze kurenza kwihangiro miliyari za 40 ugeranije kandi mu mwaka uheze kumeza 3 imvugo kwezi kw'indwi kw'umunani kw'icyenda naho nyine tubona ko akarusha guma kiyoka kaboneka ko mu mwaka uheze hari hegeranije muri amezi 3 kwezi kw'indwi kw'umunani kw'icyenda miliyari zishika 210 ako mundo kugushika mu kwezi kw'icyenda tumaze gushika ku miliyari 550
naho biruko Odasi Niyonzima amenyesha ko ico kigo kigifise intambamyi zibabuza gutoza amakori n'amatagisi yose
nizijanye cyane cyane naho ubirikorera ko byihegano hino usanga amazu amabiro usanga bidaheza ngo bidakwiye kaba rero intambamyi ijanye n'ibikoresho bigizweho n'ubuhinga bwa none tutashobora gushira mu bikorwa byose by'ubujyanye no gutoza amakori amarero na bamwe bakikorera mu binywabi cyane bagishaka kunyuruza amakori ugasanga bikiborohera
ico kigo Aubert ngo kiranakorana n'ibindi bigo bitoza amakori byo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko uretse igihugu cha Sudani kitarashiraho ico gisata umuyobozi mukuru akamenyesha ko hari ibindi bihugu bimaze gutera imbere gusumbya u Burundi mu bijanye no gukoresha ubuhinga bwa none bwo kwegeranya amakori n'amatagisi ariko ko ivyo bitabuza n'ico kigo gushitsa ihangiro rya buri mwaka baba bafise
Obani yonkuru tugukengurukire hazindu turahagarara kuri uyu wa kabiri kwishure shingiro rya Kinama ya mbere iri muri zone Kinama komine Ntangwa mu gisagara cha Bujumbura intandaro y'ubwo ruhagarara ngo n'umunyeshuri w'umukobwa w'imyaka 10 bivugwa ko yoba yapfuye biturutse ku nkoni yakubiswe n'umwigisha wiwe kuri uyu wa mbere umuryango w'uwo mwana ugasaba ubushikiranganje bw'indero gufata ico kibazo wominwe ico bikora ariko umuyobozi w'iryo shure ngarapfunzwe ngo kuko nyene gukubita uwo munyeshure yamaze guhunga nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu ubo mu Kinama mu kanya n'ibucana yandi iyi magara y'abantu
buraca bugacana yandi mu magara y'abantu
Indwara y'ibigoga bita scarlatine mu rurimi rw'igifaransa ngiravugwa n'imiti bita antibiotique mu rurimi rw'igifaransa bisigurwa na muganga yanonose indwara z'abana muganga Amerini Jimbera agasigura ko iyo ndwara ishobora kugira ingaruka zitandukanye igihe ivuwe nabi nko kugwara mu ngingo zitandukanye nk'amavi aganura abavyeyi guha ibinyobwa bikwiye abana cyane cyane mu gihe cy'imvura kuko ariho imigera y'ibigoga igwirirana onera mucho
Ubwoko bw'ibigoga bita scarlatine mu Gifaransa ngo ni indwara ivugwa kandi igashobora gukira muri bucana yandi herutse muganga yanonosoye kuvura indwara z'abana Amerini Jimbere akaba yasiguye ko iyo ndwara ikarira abana bakagira ibimenyetso bitandukanye nko guhurirwa ku rurimi no ku mubiri
mu kuvura bakoresha imiti yo mu bwoko bw'amantibiotika icyo shaka kubwira abavyeyi nuko batotangura gufyitiriza ngo bibaze ngo umwana yakanzwe ku rurimi rusa gutyo akaba ashushe abavyeyi nkuko nkunda kubivuga umwana ashushe ufise umuti w'ubushuhe muhira ku muhani byiza cyane ukamuzimya ariko ugacunyaruka kwa muganga kurondera ico aba yabaye
umuhinga mu kuvura indwara z'abana agasigura ko iyo ndwara y'ibigoga gihivuwe nabi hashobora kwaduka n'izindi ndwara
iyo umwana yigwaraguritse kenshi ivugwa nabi si misi yose ariko arashobora kugwara ico bita Faransa mu kirundi murantunga sindonse zina bagita rhumatisme articulaire aigu no kuvuga ngo muri iyo rhumatisme articulaire aigu umwana ashobora kugwara umutima umwana ashobora no kugwara mu mavi mu ngingo zose akavyimba ngo atandukanya vyimbaha ugasanga rero muri ico gihe iyo umutima agize ibyago ugafatwa hoho urumva rero ntabagikize vuba icibi ngwara izokira nabi akagwara igihe kirekire ugasanga igarutse igize ingaruka nyinshi
muganga amerinje imbere amenyesha ko mu gihe c'imvura ibigira y'imigoga igurirana gusumba akavuga ko muri ico gihe kimwe muca bavyeyi bo kwitwararika ari gukingira abana imbeho mu kubafuka
cyo no hamagarira abavyeyi nk'iki gihe imvura irikira kwaharakanye n'ukwitwararika kw'abana bifuka bakabafuka iyo hakanye takabiri bokora nuko bitwararika kw'abana ubu hakanye dukunze kwiyaza ngo abantu ntibanyote ariko abakeneye kunywa amazi nahone yaba amazi ibya bibindi binyobwa amata ubuyi amazi y'ivyamwa ivyo byose ni ibintu abavyeyi bahamagariwe nubwo unya atari gihe cizuba ryinshi bamenye ko abana barakenera kunywa kuko izo mikrobe niho zigwirirana bishikiye rero ku muhogo wumye barakarirwa gusumba
muganga amerenje imbere akavuga ko uburyo bwa mbere bwukinga kiyo ndwarishika kure ari kunyarukira kwa muganga umwana atararemba
Ohonera mucura kenuye tugaruke kuri ya nkuru nari impeje kwabwira hazindutse uruhagarara kuri uyu wa kabiri kwishure shingiro rya Kinama ya mbere iri muri zone Kinama komine ntangwa mu gisagara cha Bujumbura intandara y'ugo ruhagarara ngo numunyeshure w'umwigeme w'imyaka 10 bivugwa ko yoba yapfuye biturutse ku nkoni yakubiso n'umwigisha wiwe kuri uyu wa mbere umujyango w'uwo mwana ugasaba ubushikiranganje bw'indero gufata ico kibazo mu minwe ico bikora ariko ngo umuyobozi w'iryo shure akabapfunzwe ko kuko nyene gukubita uwo munyeshure yamaze guhunga nkuko vyemezwa n'abanyagihu gubo ngaho mu kinama muri studio tukaba turi kumwe na Irene Ben nibigira yakubitiyeyo
bakamusikani wakwabo
ni wakwabo
n'ibyo abapolisi
bwanatabaye ni bagataza mtoto mungu wangu
Bamwe mu banyagihugu bo ngaho mu kinama bazindukiye ku ishure rya Kinama ya mbere kubaza icatumye uwo mwana apfa igihe hadyo isanganiro yahashika kuri zone ya Kinama yahasanze abanyagihugu barindiriye icokogwa umwe mu baryango b'uwo mwana abazwa n'ukuntu umunyeshure yapfuye isaha zine biza kumenyekana isaha y'icenda
hare ejo kwishure niho ngo umwigisha yabahamagara kuri tablo kugira ngo aje gukorisha giharuro hanyuma ngo caramunaniye umwigisha ngo caramukubita inkoni yo ngakurutugu ngo ni kumwana ngo kuca atembagara amaze gutembagara rero baramutora bamutoye bacha bamujana muri direction mu biro bamaze gushika mu biro rero ikintu cabaye ntibashyotse bamwirukangana kwa muganga ubwo nyene kuko bace bamugumiza mu biro umwana acacikanira rero mu biro umwana yarapfuye bazana ikiziga mu masaha ya saa 9 y'umugoroba kandi umwana yapfuye mu masaha 4 nico kibazo re cahabaye
abo banyagihugu nyene babivuga ngo mu gihe hari abavuga ko umwana atishwe n'izo nkoni ahubwo yoba yarafise izindi ndwara abo banyagihugu bavyamirira kure
ntibishoboka ko bo mujana muri morgue ngaje ngo guhanga canke ngo baje kumuhamba hatagize abajejwe indero bashobora gushika ngaha nk'umushikiranganje w'indero ngo aze arabe ikibazo caraye kibereye kuri iryo shure ntitwovyemeza ko bibahitanywe n'izi ndwara kuko umwana yagiye kwishyura akomeye none nk'umubyeyi nawe uri umubyeyi agiye kwishyura akomeye agataha ari kiziga kandi ukumva ko habaye yagize ikibazo kwishyure kandi icyo kibazo caciye kumwigisha wo cubisobanura gute
bamwe mu babanyi bavuga kandi ko ababyeyi biwe batagira icefo ca ruguru bagasaba kubushikiranganje bugira ico bukoze
Mie niko jirani yake, mama yake ni maskini, ana mbele, ana nyuma. Siwa jirani njo, tulisimama. Tunasima mtu wezekani, mtoto alifariki tangu jana. Hakuna chakuliza ni aje, hakuna nini. Njo tukasema mtu wezekani. Tukasema cha tukatema mtoto, tuwewe kwenye rifiaka. Juma mama yake ana mbele, ana nyuma.
Abanyagihugu, batumenyesheje ko umuyobozi w'iryo shure yoba yahagaritswe. Turondeye urongoye zone ya Kinama. Jana kiteretse akaba tacu yashimye kubwira uruganda rwa radio isanganiro uwo mwana ariko ngo yahavuye aja gufubwa mu kumugoroba wo inyuma y'umutaga wo kuri uyu wa kabiri
Erini Bere nibigira turagukengurukiye amakuru tuyarangirize mu yavugwa mu makungu mu gihugu cha Burkina Faso mu karere k'uburaruko abantu bagera kuri 16 barishwe mu gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishiri wa Mungu nkuko tubikura ku rubuga rw'iradio ya Faransa RFI icyo gitero ngo cyabereye mu ntara ya Soum mu karere ka Pombe Mangewo kikaba cyakozwe n'imigwi y'iterabwoba nkuko vyemezwa n'abajeje umutekano yo mu gihugu cha Sudani yo mu bumanuko abantu baharugwa mu miliyoni barakozwe ko n'imvura nyinshi igwa muri ico gihugu kuva mu kwezi kw'indwi nkuko vyemezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI nkuko vyandikwa na radio n'urubuga rw'iradio ya Faransa RFI uturere twasinzikaye ku rututundi n'utwa mu bumanuko hamwe no mu bumanuko bushira ubuseruko iyo mvura rero itari imenyerewe muri ico gihugu biratumye abanyagihugu bo muri ico gihugu babaye mu buzima bubi nkuko urubuga rwa radio y'abafaransa yabibandanye byandika bimwe mu bimaze kononekara harimo amahagitari y'imirima 17,000 amatoni y'ifungugu 20,000 hamwe n'ibitungwa biharugwa mu 1,000 hakaba kandi hari amakenga k'indwara zibiza nka malaria hepatite A kolera n'izindi zishobora kwaduka muri uto ture ingaharera amakuru tubako turabashikiriza ciyagarukira reka nshimire mwebwe mwese mwariko muradutega biri nshimire François Akimana mu buhinga bw'ivyuma Vestine butone ko ndabashikiriza nkabanda bike banuye na gahwane